Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane n'igenekerezo rya 25 kigarama n'umwaka 2025 tuti namwe bagenzi mwashimye gukira radio Nzamba cyakawe yabahaye mwiriwe canke maramutse n'ubwo ndabikuriza na Noheli nziza indyasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaba aza kubashimikiye kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Impunzi z'abakongomani bo mu ikambi ya Katenga muri zone Ndava baramaze kwitaba Imana abagera kuri 30 nabo bamaze kwandura indwara ya kolera biturutse ku isuku rike ripfa ku bukene bw'amazi n'utuzu twa sugumwe. Umudereva w'ipikipiki yakomeretse yarashwe n'umupolisi ku mugwa mukuru wa Burunga mu gihe yashaka kumuhagarika ngo amwake igiturire. Abanyagihugu bakaba batekewe n'ubwoba kubera ugwamo rw'amasasu menshi bariyamiriza ingendo y'umupolisi ngo kuko asanzwe afise ingeso yo gukoresha igikenye. Kuri uno wa kane abakirisu bose bahimbaje umunsi mukuru wa Noheli wibuka ivuka rya Yezu Kristu mu nkuka y'imisa yasomewe kuri Katedrali Jean Mundi. Musenyeri Gervasi Banshimyubusa yasabye abakirisu kwirimbura kuri uyu munsi wa Noheli bakaraba ko bagendera kuko amahoro aya n'ayandi ni mu kanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasiye kwa ramutsa. Abantu 10 mu mpunzi z'abakongomani baramaze kwitaba Imana mu ikambi ya Kasenga iri muri zone Ndava komine Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura. Kuri abo hiyongera ko abarenga 30 bamaze kwandura indwara ya kolera iturutse ku isuku rike biharangwa kubera ubwinshi bw'impunzi n'ubukene bw'utuzu twasugumwe. Ni nkuru ya Bertrand Ngendakuri.
Gushika kuri uyu wa gatatu abantu 10 bagizwe n'abakuze 4 n'abana 6 nibo bamaze kwitaba Imana biturutse ku buzima bubi burangwa muri iyo kambi ya Kasenga yegeranijwemo impunzi z'abanyekongo baje bahunga intambara zo mu buseruko bwa Kongo. Ubukene bw'uburaro bwiza, kutavugwa neza kandi ku gihe no kutagira ubwiherero bukwiye n'amazi meza akwiye niyo ntandaro. Kuri abo bamaze kwitaba Imana muri kino gihe kiza cyakorera naco camaze kuhaka indaro. Amakuru ava ku mavuriro ngaho yemeza ko abarenga 30 bamaze kwandura iyo ndwara ituruka ku isuku rike. Ubwinshi bw'izo mpunzi ngo ntibuhuye n'utuzu twa sugumwe tuharangwa n'amazi meza atangwa n'ishyirahamwe ritabara imbabare ku isi kwa huje ntaheza ngo bakwire. Bamwe mu bakorera muri iyo site ya Kasenga bamenyesha ko barengewe bagasaba leta n'abandi bagira neza kubandanya baza gufasha. Munaho ibitigiri by'impunzi byagabanijwe bimurigwa mu zindi site mu ntara hagati mu nubizo mpunzi ziracari nyinshi. Amakuru atangwa n'ishyirahamwe gita y'impunzi ku isi HCR amenyesha ko intambara zihuza igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'umuhari M23 uyigwanya zatumye abarenga 1,056 bata izabo bahungira mu Burundi. Ibintu byunyutse mu ntango za Kigarama aho umuhari M23 ufasha ibisagara nka Kamanyura, Ruvungi na Uvira.
Urakoze Bertrand Ngendakuriyo. Umudereva w'ipikipiki yakomeretse yarashwe n'umupolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga. Ibi bikaba byatumye haduka ubwoba bwinshi mu banyagihugu baho kubera amasasu menshi yavuze ngo byatewe n'uko uyu mupolisi yashaka gufata ipikipiki y'umudereva. Abari aho bavuga ko ari ingeso ziwe cyane ko aba ashaka ko bamuha igiturire. Abagendesha amapikipiki basaba abarongoye igipolisi guhagarika izo ngeso mbi bavuga ko zikogwa n'abapolisi bamwe bamwe bikinga inyuma y'akazi kabo. Ni nkuru ya Julienne Muzinga.
Nkuko bivugwa n'abanyagihugu bari ngaho ako kajagari gakomeye kabaye nyuma y'amasase aho ugendesha ipikipiki yakomereka bikomeye arashwe urusasu bivuga ko yarashwe n'ujejwe umutekano abari aho bavuga ko uwo mupolisi yaje atambaye umwambaro w'akazi agomba gufata ipikipiki aho wagendesha ipikipiki akobagurwa cyane hanyuma araraswa nkuko bivugwa n'abagendesha amapikipiki benshi twaganiriye uwo mupolisi yagirizwa azwi cyane mu bikorwa byo kurondera ibiturire bavuga ko afite akamenyero ko guhagarika abagendesha amapikipiki abasaba amahera kugira basubize amapikipiki yabo canke ngo abarekure bagende ikindi gituma ibintu birushiriza kuba bibi nuko abemeza ko uwo mupolisi yari yabanje gutera ubwoba uwagendesha ipikipiki yakomeretse nkuko ayo makuru abivuga yari yarahiye ko iyo mugirira nabi aka kategari katumye abajeje intwaro n'igipolisi bashikaho ibararyabereye kugira bahumuriza abantu mu gihe bamwe mu bagendesha amapikipiki bashatse kwihanira abagendesha amapikipiki basaba abarongoye igipolisi guhagarika izo ngeso mbi bavuga ko zikorwa n'abapolisi bamwe bamwe bikinga inyuma y'akazi kabo bakarondera ibiturire rimwe na rimwe batambaye umwambaro w'akazi ivyo bikagora no kumenya ko atari abasuma ubivyagura amatari wa burunga bari bageze basavye umuntu wese afite amakuru afasha kumenya ukuri kubyabaye ayatanga kugira amatohoza agende neza uwo muntu yakomeretse yavuye ajyanwa ku ivuriro ku bitaro bikuru vya Makamba ku bijyanye n'umupolisi yagizwe kurasa uwagendesha ipikipiki amakuru avuga ko yaciye ahunga ivyo bikaba byatumye benshi basaba ko boba amatohoza yigenga kandi uwo mupolisi ahanwe
inzamba
Ikibazo cy'ubukene bw'intebe zo ku ishure gishobora gutorerwa inyishu mu minsi ya vuba amafaranga yagenewe gukora izo ntebe azoshika mu makomine mu kiringo cya hafi nk'uko byamenyeshejwe n'umushikiranganji w'indero ingingo yashimwe n'urunani Fenasebe urongoye Antoine Manuma avuga ko ari ikimenyetso cyiza ariko agasaba ko iyo ngingo ishyirwa mu ngiro akongera agahamagarira abajejwe indero mu gihugu guhagarika kunyonyeza amafaranga agenewe gukora intebe nk'uko byigeze kwibonekeza tumukurikira
umushikiranganji mu byajejwe harimo indero aheruka gusubira kumenyesha ko ikibazo cy'ubukene bw'intebe mu mashure kigiye gutorerwa inyishu ko mbere n'uburyo bubigenewe bugiye gushikirizwa amakomine vuba turashima uwo mwitwarariko ariko tugasaba ko imvugo yojana n'ingiro kugire tubone intambwe ya mbere nanone mwaka w'ishure geze kure kuko igice cya mbere kirangiye hari abana bacicara hasi canke ku mabuye abandi bakicara batinyagaza kubera ubwinshi bw'abana ku ntebe bimeze gutyo ntibashobora kwiga neza bikagira ingaruka ku bumenyi no ku mwimbu by'abaregwa twifuza ariko ko uburyo bugiye guhabwa amakomine mwishyurwa mu ngiro ry'umugambi wo gukora intebe bwokoreshwa neza kuko muri kahise hari abayobozi b'indero mu ntara n'amakomine batungwa agatoke ko basesaguye uburyo bwari bugenewe mwene icyo gikorwa ariko ntibahanwe mu mashuri atari make usanga amasomero arimo ibitigiri by'umurengera abana bakicara nabi kubera atasaganirizo naho boronswa intebe ntaho zoja ni ukuvuga ko uwo mugambi wo kuronsa intebe amashure azikeneye wobangikanwa no kubaka amasomero mashasha kugire ibitigiri bigabanuke kugira icyo gikorwa kiranguke ni ngombwa rero ko leta yotegekanya uburyo ukigenewe muri ya mafaranga ikoresha ku mwaka gutyo rero cya kivugo cy'umushikiranganji w'indero umwana wese yicare neza cyoca gitora inyishu mu mpande zose
ibiro bikuru byijwe rusansuma y'abanyagihugu uburaro burimye n'ubworozi birabandanya igikorwa cyawo ariko bivuga ko bifise ibibazo bikomeye bijanye n'ubuhinga ibikoresho n'ibijanye n'uburyo ibyo biri mu itangazo umuyobozi mukuru w'ibyo biro Nicolas Ndayishimiye yarayashikirije yasabye abakozi bariko barakora icyo gikorwa ku mitumba abajejwe intwaro n'abanyagihugu gukorera hamwe kugira ngo icyo gikorwa kize kigende neza tumukurikire
naho ibikorwa biriko bigenda neza tugereranije nihangiro twihaye intambamye zozo ntizibuze murizo nyamukuru nizi zikurikira. Ubwa mbere kubera dukoresha ubuhinga bwa none birashika aho ibikoresho bipfa canke umuhora wituma nako ugakorana mu duce tumwe tumwe. Ibikoresho bifasha mu bikogwa byaratevye gushikira abakozi bijanye nuko habwirizwa kubahirizwa ibijanye n'amasoko. Abanyagihugu bamwe bamwe batitabira neza aya matohoza kumvo zitandukanye. Ibiro bikuru bitunganya rusansuma bimenyesheje abantu bose ibi bikurikira. Ubwa mbere, ibikogwa za rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi birabandanya kandi bibwirizwa kurangira twisunze ikirangaminsi cyategekanijwe. Ubugira kabiri, abanyagihugu, abarongoye abandi mu ntwaro, abajejwe amadini n'amashengero hamwe n'abakozi bariko bararangura ibi bikogwa. Ubugira gatatu, abajejwe intwaro basabwa guhimiriza abanyagihugu no kubatahuza ineza ya kino gikogwa.
Mukore nababwiye kuri uno wa kane abakirisi bose bo ku isi bahimbaje umunsi mukuru wa Noweli w'ivuka rya Yesu Kristu. Mu nkuka y'imisa yasomewe kuri katedrali Jina Mundi, Musenyeri Gervais Bansibibusa yashimikiye ku mahoro, aho yasabye abakirisi kugendera amahoro haba mu miryango, mu mibano ndetse no mu gihugu. Yasabye abakirisi kwirimbura muri iki gihe cya Noweli kuraba ko bagendera koko amahoro. Tumukurikire.
Amahoro iminsi yose yamayumba kubera yuko ari abantu bagombye kurenganya abandi cyangwa gukengera abandi, kunebagura abandi. Ni amahoro abura haba mu ngo cyangwa mu kibano, eka mbere no mu bihugu no hagati y'ibihugu. Iyo niyo nzira y'amahoro mazima, atanumwe yica cyangwa ngo yicishe. Mundu wewe ukuburi kose wiha manziza nguzoronga amahoro ari ukubanje gucinyiza uwundi cyangwa kumwicisha mu buryo bucanga ubundi. Nturi mu nzira y'amahoro duhabwa n'Imana kuri Noweli. Uracari muri ya mayira ya Herodi. Ntuze kuva ngaha utumvise mu mutima wawe Imana ikubwira iti ntusubire guca muri ayo mayira ya Herodi w'ikibi. Yagomba kwicisha Yezu, yagomba gukora inabi. Muhindura amayira abatari mu nzira nziza.
Imbere yo gusozera no makuru, mukurikire akamu gategwa n'urunani rw'amashirahamwe akorana na Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI.
Mariya we akaje ntikadirum ikikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yihaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu cyadusizemo ibikomere bitagaragara. Erega ubona benshi bagenda barapfuye, bimwe bita gupfuhagaze.
Uti ibikomere? Reka muntu we, uzi kugira igikomere utereka muganga ngo akivure, ukababara aho utereka umugenzi ngo hakande. Abari bageze kurushinga barashinguwe. Iyi mibabaro n'agahinda bitaha imitima. Aho naho nuko tutavuze abacu baburiwe irengero, tugihanze amaso inzira ngo bazogaruka.
Mbese kijya gihe cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kamakungu yahagurutse agasemero yabonye amabiti ariko turakorerwa mu Burundi byahereye uza abataye izabo barahunga igihugu uko bangana, kandi mu bice byose twabaye kuvugira ku maradiyo gusa.
Burya nabumvirije kera ntimwicwe n'agahinda. Oya namba ku itariki mirongo ibiri na zitanu Gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi niho huguruwe ku mugaragaro amatohoza y'amabi yakorewe mu Burundi. Iyo ngingo yafashije igikorwa gikomeye.
Wabanje bishwe no kutamenya wa muntu, tubwire.
Aho ubona ku itariki mirongo ibiri na gatanu Gitugutu ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ni nk'irembo ryakinguriwe benshi. Urunani rw'abashingwamanza bari bahagarariye abakorewe amabi ndetse n'imiryango yabo bifadikanije n'ayandi mashyirahamwe atandukanye ibirego birenga 200 byaratanzwe kubakorewa mabi ndetse no ku miryango yabo mu minsi mike bibaye Uburundi bwaciye gikura mu masezerano y'Irome ayo nayo akaba yerekana ibyaha Sentare mpuzamakungu mana byaha ishobora gukurikirana mu Burundi
yo none wumva twandikigaye
subiza umutima munda kwikuramo ku Burundi mu masezerano y'Irome ntibibuza uburenganzira Sentare mpuzamakungu mana byaha gukorera ku mabi yakozwe mu Burundi imbere y'ibihumbi 2017 ako nakamo kuru narigo amashyira hamwe yo mu Burundi akorana na Sentare mpuzamakungu mana byaha CPCPI
Minonga hachidusoze rano makuru nkabashimiye mwebwe mwese matuteze yombi ngashimira na bagenzi anje mwese ubitciwe bafashe kwa turukaniriza mugire aho mu bahwe manyu mu byanyu na Noel nziza na gahwana